Nadanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri komo yumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 z'ijwi rya Amerika aba Uganda mu karere ka Kisoro namwe muratwumva tankumanzi kuri FM 88.9 ya radio ijwi riyobora ikaze makuru kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diane Nininahazwe inama igira 26 y'ibihugu bihuriye ku rurimi rw'icyongereza SHOGAM yashoje imirimo yayo uno munsi kwa gatandatu.
The Commonwealth we need is on the front lines of global challenges, not on the periphery watching events unfold.
Uyu ni Perezida w'u Rwanda Paul Kagame hagiye gutwara umuryango wa Commonwealth mu kiringo cy'imyaka ibiri aha muri make avuga ko uwo muryango ukwiye guhagurukira ibibazo bihanze ibihugu bigize uwo muryango muyagezeho ijya nino ku isi naho aha muri Amerika ibisagara bitandukanye byaraye bibereyemo imyerekano y'abadashigikiye ingingo ya sentare nkuru y'igihugu ivuga ko gukorora inda bitakiri mu burenganzira bugenwa n'ibwirizwa nshingiro mu intambara y'Uburusiya na Ukraine. Uburusiya bwateye rokete zirenga 40 muri Ukraine. Ano makuru yose tuyarambura mu kanya isase muri hafi ya maradiyo yanyu. Eka makuru tubafitiye muri kano kanya tuyahere kuyagezeho ijya nino ku isaha ibisagara bitandukanye ha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byaraye bibereyemo imyerekano y'abanyagihugu badashigikiye ingingo ya sentare nkuru y'igihugu ivuga ko gukorora inda bitakiri mu burenganzira bugenwa n'ibwirizwa nshingiro rya Amerika. Hari haheze imyaka yaba 50 ibwirizwa nshingiro rya Amerika rikingira uwipfuza gukuramo inda ibisagara byabereyemo imyerekano ejo kwa gatanu birimo umurwa mukuru wa Amerika Washington DC aho biyerekaniye ahakorera sentare nkuru y'igihugu i New York naho nyene bariyerekanye Atlanta, Detroit, Los Angeles n'ibindi bisagara byiteze ko imyerekano igiye kubandanya kandi mu buryo bukaze. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden ari mu badashigikiye ingingo ya sentare nkuru y'igihugu yasavye abanyagihugu bakuri imyerekano kwikora mu mahoro atawe babangamiye yumvikanishije ko atahura agashavu k'abatandukanye ariko ibi bidasigura ko babwirizwa kwerekana agashavu biciye mu nguvu. Ubusesanguzi bw'igisata kijejwe iby'umutekano wa Amerika ijwi rya Amerika bufitiye kopi buvuga ko hari abaheza nguni bashobora kwikika mu cuka catewe n'ingingo ya sentare nkuru y'igihugu bakagira nabi umuce w'abantu batandukanye. Mu intambara ya Ukraine n'Uburusiya, Uburusiya bwagaze ibitero by'ibisasu vya rokete mu bibanza bitandukanye vyo muri Ukraine n'ibitero vyatumberejwe ahanini ari birindiro vy'ingabo za Ukraine. Ikimenyesha makuru ca muri Amerika The New York Times canditse ko muri rusangi hatewe amarokete arenga 40. Ico kimenyesha makuru cavuze ko rokete zatewe zazananye muri Belarusi congera ko vyatewe habuze amasaha make cane kugira ngo prezida w'Uburusiya Vladimir Putin ahure na mugenzi we wa Belarusi. Ivyo nonywe n'izo rokete ntibiramenyekana. Hagati aho Ukraine ivuga ko Uburusiya bwigaruriye 100% igisagara ca Lyskancha kiri mu buseruko bwa Ukraine. Uburusiya nabwo bukemeza ko muri ico gisagara bwahaboheye ingabo za Ukraine zigera ku 2000. Intambwe Uburusiya buteye mu kwigarurira ico gisagara ibuganisha bukebuke ku yindi ntambwe yo kwigarurira intara ya Luhanska iri muzo bwipfuza gufata. Ano makuru yose abagezwe hirya nino ku isi muhejeje kumva ku ijwi rya Amerika n'ayandi mushobora kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram na Facebook ni vewa radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru mu karere k'ibiyaga bigari tuyahera mu Rwanda. Inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma ziri mu muryango w'ibihugu bihurikiye kuri imigwi y'icyongereza Uno munsi kwa gatandatu ya sozera imirimo yayo gusoza inama byabanjirijwe n'umwiherero wakozwe n'abakuru b'ibihugu bitabiriye Shogam iri kubera I Kigali mu Rwanda dutegura ino nkuru abategetsi bitabiriye inama bari bacihereye makuru yacu mu gatondo turaza kubashikiriza ingingo zafatiwe mu mwiherero wabo irimo ukumenya igihugu kizoberamwo Shogam yo mu mwakuza umenyesha makuru yacu ariko Assumpta Kabu ariko adukurikiranirana kumwanya kumwanya ivya Shogam amaze kudutangariza ko igikomangoma c'Ubwongereza Charles ataje mu mwiherero kuko yaraye asubiye mu Bwongereza inyuma y'iminsi ine yaramaze mu Rwanda imbere yuko yurira indege asubira mu gihugu ciwe ejo ku mugoroba yakiriye abakuru b'ibihugu na za gouvernement bari Kigali muri Shogam mu birori vyo kwivuna umusase byari bifashe mu gongo n'umwamikazi w'Ubwongereza yarahagarariye mu kurindira ko tumenya ivyavuye mu kanywa ababuka abategetsi bari muri Shogam I Kigali mugenzi wacu Assumpta Kabuyi atubwire ivyavugiwe mu birori vyo kugurura iyo nama ejo kwa gatano
igikomangoma Charles umunyamabanga mukuru wa Commonwealth Patrice Scotland Prezida Paul Kagame na Minisitiri w'Intebe Boris Johnson nibo bafasha amagambo atangiza iyi nama ku mugaragaro mu ijambo ryagejeje kubitabiriye inama Prezida Paul Kagame yashimiye umwamikazi w'Ubwongereza uyobora umuryango wa Commonwealth avuga ko mu myaka amaze wiyobora wakomeje kwaguka yumvikanishije ko Commonwealth kenewe ari umuryango uhangana n'ibibazo isifite ku buryo byitabwaho aho kubirebesha ijisho gusa Perezida Kagame yavuze ko Rwanda ruhawe kuyobora Commonwealth nyuma y'imyaka 13 rumaze ruwinjiyemo ariko igihugu cyafashe indi sura
Today we are a nation transformed in heart mind and body
Turi igihugu cyashegeshwe na genocide ariko cyarahindutse mu mitima mu bwenge no ku mubiri by'abaturage bacu n'urubyiruko ntabwo baza amateka y'ibyabacyo dukora cyose harimo no kujya muri Commonwealth mu 2009 bishimangira ko abaturage bacu batasigaye inyuma
umunyamabanga mukuru wa Commonwealth Patrice Scotland yavuze ku cyerekezo cy'umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri uyobora uyu muryango ariko abayobozi babo bishakamo ibisubizo yashimangiye ko uyu muryango ushingiye ku gukorera hamwe aho ntajwi na rimwe ritambuka ritumviswe cyangwa umunyamuryango usigara inyuma Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Boris Johnson usoje manda ye nk'umuyobozi wa Commonwealth aho yasimbuwe na Perezida Paul Kagame yavuze ko icyorezo cya COVID-19 cyateye isi ibibazo bikomeye kimwe n'ibibazo biriho uyu munsi biterwa n'imihindagurikire y'ibihe yumvikanishije ko nta gihugu na kimwe cyakumva uburemere bw'ibibazo by'imihindagurikire y'ikirere kurusha ibihugu byo muri uyu muryango wa Commonwealth uyu muyobozi yumvikanye ashinja Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ko ari we nyirabayazana w'inzara arimo kuyogoza abamikoro make muri bibi
One of the greatest affront.
Rumwe mu ngamba zirwanya buri kimwe twemera ni ibitero by'Uburusiya kuri Ukraine no kuba Putin yarafunze ibyambu byakabaye bigeze ibiribwa ku baturage bakennye cyane ku isi. Kugeza uyu munsi, hafi miliyoni 25 z'amatoni y'ibigori n'ingano arunze mu bubiko hirya no hino muri Ukraine yafashwe bugwate n'Uburusiya. Ubwongereza bushyigikiye gahunda y'umuryango w'abibumbye yo gusohora ibyo biribwa muri Ukraine. Ikiyongereyeho tuzashora agera kuri miliyoni 370 z'amapaundi mu kurwanya inzara ku isi muri uyu mwaka, harimo miliyoni 130 agenewe PAM.
Leta y'Uburusiya yakunze kugwakana uruhare isi yatewe n'ibura ry'ibiribwa igashinja ibihugu by'iburengerazuba ko ibihano byabyo ari byo byateye kugabanuka kw'ibiribwa no kuzamuka kw'ibiciro igikomangoma cy'Ubwongereza Charles wahagarariye umwamikazi Elizabeth wa kabiri mu nama ya Shogam ibera I Kigali yashimiye Perezida Paul Kagame n'abanyarwanda muri rusange kuba barihanganye bagakora ibishoboka byose mu kwitegura Shogam mu bihe byari bigoye by'icyorezo cya COVID-19 igikomangoma Charles yasabye abayobozi bahuriye muri Shogam Kigali gutekereza no gushaka uburyo bwo kubaka intego ihuriweho igamije neza kuri bose avuga ko umuryango Commonwealth bimaze imyaka 70 wubaka ubushuti ukaba ngo uzakomeza kuba umuryango wigenga kandi ugizwe n'ibihugu byiyobora ariko ukaba uhujwe no gusangira ubunararibonye
As we build back from the pandemic
Mu gihe turimo gusohoka mu ngaruka z'icyorezo cyangije ubuzima bwa benshi, mu gihe duhangana n'ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe n'izimira by'urusobe rw'ibinyabuzima bigeramiye kubaho kwacu, mu gihe kandi tubona ubuzima bugenda burimburwa n'ingufu z'ubushotoranyi zikomeza kwiyongera, ubucuti nk'ubu burakenewe ubu ngubu kuruta ikindi gihe. Ndizera ko gukorera hamwe mu migambi yihutirwa bituganisha ku rugendo rwo kubaka ahazaza ha muntu haramye hateye imbere kandi haboneye.
Inama ya Cogamo yafunguwe ku mugaragaro kuri uyu wa gatanu, yabanjirijwe n'uruhererekane rw'izindi nama zahuje abayobozi batandukanye bo mu bihugu 54 bigize Commonwealth. Ibihugu bigera kuri 41 nibyo byohereje muri iyi nama intumwa, harimo abakuru b'ibihugu na za guverinoma bagera kuri 30 ndetse n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga. Biteganijwe ko iyi nama isoza imirimo yayo kuri wa gatandatu, ahateganijwe ikiganiro n'abanyamakuru bitandukanye n'uko iminsi ibanza byari byifashe ku munsi inama yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu na za guverinoma. Kugenda mu mujyi wa Kigali byagoranye cyane cyane mu bice byegereye aho inama yaberaga. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika, turabandanya n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Umurwi w'igihugu ujeje kumenya ukuri no kunyanisha Abarundi Severe mu mfunyapfunyo watangaje ko matohoza yawo wamenye ko hari abanyamahanga bagize uruhara mu bwicanyi bwabaye mu mwaka w'1972 n'imbere yaho, ndetse ko hari n'abandi bahasize ubuzima. Inkuru y'umenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claverne Yonguru.
Umugwi Severe ujeje kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi uvuga ko abanyamahanga bagize uruhara mu bwicanyi bwo mu mwaka w'1972 babwirizwa kuronderwa abakiriho bagakubitwa intahe mu gahanga nga Jeklavinda Echelie atwara uwo mugwi mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru i Bujumbura kuri uyu wa gatanu. Yatangaje ko uwo mugwi wakoze amatohoza ukaronka n'ibimenyetso ntabanduka byagiriza bamwe mu banyamahanga baturuka mu bihugu bihana imbibe no Burundi.
Atunatoye karaga muntu munyere Kongo kandi n'abandi banyamahanga barakomanga baratoye imakoze baranga erega bujya bwicanye bwanje n'ubusanya mahanga baburundi bafise uruhara mu bwicanyi bwabaye, turabafise bagize uruhara mu bwicanyi no guhagarika abicwa.
Umugwi Severe ntiwatomoye neza amazina n'ibihugu abo banyamahanga bakomokamwo. Gusa ndayicariye arongoye Severe yemeje ko bazoshirwa mu cegeranyo c'uwo mugwi kigahabwa leta y'u Burundi. Ndayicariye avuga ko abo banyamahanga bazorondegwa bikije mu migenderanire u Burundi bufitaniye n'ivyo bihugu.
Niba agende kugira igihugu A canke B canke C canke D bicamunze ko za leta ibyo bita inzego za diplomasi. Amazina ya mbere tuyafise tuzobatondeka no kuri iki gihugu baturukamo.
Muri ico kiganiro umugwi Severe washaka kwerekana ingene mu myaka y'1972 n'imbere yaho gato ubutungane bwagira ikigongwe abatutsi benshi yamara bugacira urubanza rwo kwicwa abahutu batari bake. Severe ubona ko arakarenganyo kari gafatiye ku bwoko. Uwo mugwi ushimangira kwica ari kimenyetso cerekana ko ubwicanyi uwo mugwi wita ko ariho nyabwoko ryakorewe abahutu muri 72 bwari bwateguwe. Yamara no biruko ishami ryigenga RCP rihanira agateka kazi na muntu ribona ko icyo ari gikwiye nyabona ari ugushiraho sentare idasanzwe iruhande ya Severe kugira ngo abazokwagirwa n'ibyaha kanaka bahanwe ku mpande zose no mu bwoko bwose. Aha Gervais Nibigira icegeye cutwara RCP akaba n'uwacitse ku icumu mu bwicanyi bwahitanye abatutsi mu mwaka w'1993 avuga ko mu Severe uhengamye.
Uwo si umuti uzoza utanga amahoro mu gihugu habaho ababikoze ababikorewe bakamenyekana, hama kandi hakaba n'ubutungane bukazobwiginga. Hari abakeneye indishi z'akababaro cyangwa abakenewe mu ndishi zindi, antwacitse ku icumu abantu mu bifite bikomere ku mutima namahoro azosasagara neza kugira ngo abantu bimbarimo gusumba cyo tumwana ingo zovyara amahoro amahoro arama
raporo yashikirijwe n'uwo mugwi mu nama ashinga amateka umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ntayise yemeza ico caha
bere ntiraheza amatohoza ntiraheza kumenya ukuri none tuzoza turafata kamanyumanyi muguno munsi muvuze rero ngo uko bazoza baravuga ka camugakorerako tuzoruhukira hehe muzoca musanga bica bizana ningorane mbere uraraba none igihugu cungu kiki
oya kuri uyu wa gatano urongoye umugwi Sever yagize ico avuga kuri iyo ngingo ya perezida Ndayishimiye
uyu mukuru w'igihugu yarutumye bijya yavuze nimuzo muvugire ya taruze yavuze ati nihagera mu rwego kwa leta cyo kuza guverinema tuzonye icyo bivuze ko yasiguye neza mu gati ega Sever nzosohora raporo ubyo tuvuga muno nyine
umugwi Sever wahawe inshingano zo gutohoza kubwicanyi bwose bwabaye mu Burundi imbere y'umwaka w'2008 ico bikoze amashyamwe menshi y'abatutsi barokotse intambara n'amagume nk'iyo mu mwaka w'1993 bawagiriza ko ushire imbere kurondera inyungu z'ubwoko bumwe bw'abahutu gusa byeklabe ni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
muri isanga Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi ry'Amerika turacabandanya n'amakuru tubafitiye. Impunzi ziba mu ikambi ya Mahama mu Rwanda zashizwe mu muce witwa Ubudehe zirenga 5,000 ziriko zirarondererwa imirimo yo gukora kugira ngo zironke uko zibaho. Ibindi kuri ino nkuru tubibaza umenyesha makuru wacu Kigali mu Rwanda Thierry Ndayishimiye.
Ikambi ya Mahama ibarizwamo impunzi z'Abarundi n'Abanyekongo kuri ubu barenga 50,000 nk'uko ubushikiranganji bujejwe gutabara imbabare minema bwabitangarije ijwi rya Amerika. Mu mwaka uheze w'2021 niho HCR hamwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye gita ku biribwa bafatanyije na minema bashize mu mice itatu impunzi ziba mu ikambi ya Mahama yerekana uko barutana mu kwibeshaho. Umuce wa mbere urimo abageze mu zabukuru, imiryango irengeje abantu 8, abafise ubumuga, indwara zidakira, hamwe n'imiryango ihagarariwe n'abakenyezi. Umucugira kabiri nawo urimo imiryango y'abafise amikoro make, naho umuco wa gatatu urimo abifise n'abashoboye gukora. Muri abo hakaba harimwo n'ugwaruka guhera ku myaka 18 gushika kuri 35. Ijwi rya Amerika ubwo gishikira muri iyo kambi ya Mahama ryahasanze ugwaruka ruriko rurigishwa umwuga wo gushona, bavuga ko ari amahigwe kuri bo kuko bizobafasha kwibeshaho mu gihe boba batakiri no mu ikambi.
Gusinge narabyifuzaga hashize igihe kinini tukiri no mu nkambi y'ibyumba, nifuzaga kuba nakwiga ubudodozi ariko nkabura uburyo. Ufite icyizere cyane cy'ubuzima.
Ibikorwa byo kwigisha imyuga mu nkambi turabishima cyane kuko benshi muri twebwe ntabwo tuba dufite ubushobozi bwo kuriha amafaranga haza habasaba kugira ngo tube twobasha kubyiga.
Habimana Ernest umukozi akurikirana ibikorwa byo kwigisha ibijyanye n'imyuga mu kigo gifasha abana n'ugwaruka Hamezo Shalom avuga ko intumbero nyamukuru ari uko bose bagira ubushobozi bwo kuronka ico bashoboye kwikorera.
Iyo abahejeje kwiga benshi harabafise amaterie yabo bagakora bakongera bagatanga akazi, abandi bararose ubuzi butandukanye nk'abize gukinjika barose ubuzi butandukanye mu mahoteli kandi akomeye. Rero ivyo bica bibafasha kubaho no kwibeshaho.
irundi Amerika ryanigereye aharangurirwa ibikorwa byo kurima igihingwa kizwi nka TICD kuri ubu kiriko kirarimwa kuri hektari zishika kuri 41. Nizigimana Jerie umukozi wa Mezo Shalom mu mugambi wo kurima ico gitegwa yabwije urya Amerika ko abantu baguriyemo abari muri uwo muce wa gatatu bamaze kuronka akazi.
Dutangura twahaye akazi abantu bari hagati y'1,200 n'1,500 ni mu ntumbero yuko kugira ngo abo bantu bari mu kiciro cha gatatu baba ngaha mu nkambi bashobore kuronka ukuntu babaho. Uko ayo mafaranga bakura ngaha tubahemba 1,200 mu bantu barima basanzwe tugahemba n'1,500 abantu bo twita abakimurida.
Umwe mu bakora muri uyo murima wa TICD ubukeneye kuvomegwa kenshi avuga ko impunzi n'ababa hanze yazo bashima ibyo bikogwa kuko buri kundwi batahukana amafaranga yo kwikenura.
Umva ayo mafaranga bahembwe umva kabafasha buri munsi.
Ijwi rya Amerika yanagendeye bamwe mu rwaruka rwamaze guheza ibyigwa by'imyuga ubu basigaye bakora ukuri kwamye barasigura ubuzima babayemwo uyu munsi.
Urumva bwa mbere twari abantu birirwa baziranga mu nkambi twirirwa ku marigara mu masoko atacyo gukora dufite uburyo no kwiyogoshesha umushatsi twahinda kurindira itega ku igarama.
Sinshobora kwa ku mubyeyi buri kimwe cyose ndashimenye kubera uyu mwuga.
Vuga neza Andre ni umuyobozi w'ikambi ya Mahama ahagarariye ubushikiranganje bujeje bwo kwitaho imbabare avuga ko bashima ibikorwa bigenda bikogwa n'imiryango ifasha impunzi kandi ko bazobandanya kurondera ubushobozi bwo gutuma impunzi zibasha kwifasha.
Abari mu myuga nibarangiza bazaje gushaka akazi byo gukorana na GIZ kugira ngo ibahuze na barwiyemeza mirimo bazabashe kubona akazi. Ubwo twatangiraga kugira ibyiciro bidafashwa kubona amafaranga yo guhaha izo sharumi mu badufashije cyane kuko mubare munini yawuhaye akazi bagakora bahembwa. Impunzi zacu rero zatangiye kuri seruka none hari abamaze kugera ku bikorwa bifatika. Inshingano zacu rero nka leta ni ugukora ubuvugizi tukareba ko bose bajya mu rugendo kimwe n'abari bo kwiteza imbere bakagira ibyo bakora. Tuzasaba abaterankunga batandukanye kudufasha.
Gushika ubu mu ikambi ya Mahama haratangirwa inyigisho z'imyuga yo gushona ibintu bitandukanye birimo impuzu n'ibirato. Abandi bifuza kwiga iyindi myuga isanzwe irangurirwa mu Rwanda barungikwa hanze y'ikambi mu bice bitandukanye bakaja kwiga babifashijwemo n'ikigo Mezo Shalom. Muri uyu mwaka w'2022 ico kigo Mezo Shalom gitangaza ko abarenga 347 barungitswe kwiga imyuga hanze y'ikambi abarenga 600 nabo bakaba bamaze kurangiza ibyigwa. Ubushikiranganje bujejwe gutabara imbabare Minema bwatangarije ijwi rya Amerika ko impunzi zibarizwa mu muco wa gatatu zababa 600 kubabarizwa muri iyo kambi ya Mahama. Twabibutsa ko hashize hafi indwi imwe isihimbaje umunsi wahariwe impunzi n'abakuwe mu byabo. Cyerive ndayishimiye ijwi rya Amerika Kigali.
Ibiganiro byacu duce tubandaniriza ku gakino Combo Taxi.
Combo taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo taxi. Taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo taxi, taxi ya Grand Lac.
Kumbade ya jeje ndashike. None bune abana bagira ngo bumve ingene nzari cyane.
Madame, ihangane rwose ariko se ko winyoza ntugire n'ikintu uvuga ubundi byagenze gute?
None wabira kuraba ushaka niterere hejuru ntangure kuririmba no gutamba kandi bavugije kujabukana ibitandazwa byanje naringiye kudandaza ibugu. Nta mudandaza n'umwe w'umunyamahanga bariko baremerera kujabuka umupaka ngo winjire ibugu. Nta n'umwe nyega mana yanjye nk'ubu tuzobaho gute? Abana banjye mana yanjye bagiye kwicwa n'inzara.
Ntamwe abacuruzi se nuko bimeze kandi uzi ko nanjye nigisha imibare hari ibugo ariko bibaye ngombwa ko nanjye nkata nkasubira mu rugo.
None kamane kubera iki bariko badushyira muri ibyo bintu byabo bya politiki? Ko atari twebwe turiko tuteza umutekano muke ngahe wabo? Kubera iki babidushyiramwo?
Ihangane mbada, ihangane rwose. Aho guceceka ko ntabwo reba ko turi kumwe na mushoferi wabo koko. Kuvuga make.
Nilishawasikia kwanza mimi nasikia fiere sana ya Prema ya watu wa huku kwetu. Prema saluti, nawapatia saluti.
Ngumba
ifanye sana kabisa kubarudisha.
Mwezi kuyu mushoferi yubahuka.
kwe
sasa hayuko nye wali transenjo muna kia kukukwetu muna kia muna letea wali bele bitu maarime na wingine muna kia letea sekirito kukwetu nani mwenye abaju
uvuzo mwichi shofe
usha nisikia
shofe
shofe hagarara mbe mgo po mani shinga huko kona ringeza ahombira kure tila zushobara kubandanya nuyu munu sindabona umuntu wikijunja apfa kuvuga ibyo yumvise byose bimuciye mu mutwe
tushabajua tushabajua
sofe birababaje kuba ku myaka yawe ungana gushyukira mutoya ukabufite imyumvire ipfuye kubanyamahanga uvuga ko ari bo bateza umutekano mu cyo gihugu cyanyu
ahubwo sohoka soho kuza unyugurure muri kapfuni kurire mu ibintu byanjye nyaruka
reka nanjye nza tujyane ntabwo ino modoka ishobora kwigumamo
sofe sofe ingunyugurure iri kapfu nikurire mu ibintu byanjye ingira ndaba nkagahaba
ya kubwiye ngo kuramo ibintu bye iyi modoka yawe ntabwo dushaka kwisubira
mu banduku malembe papa malembe nisha sikia
ariko se
sumba sumba moto muraza ibintu
kuramo nyine
eba mbona kwanza kibufu gani kiko kino hivi bas sinyo niko nasema hey mama sinjo hivi kuko magrenade manini marapidi banduku tosilie ukia mtu saidie sinyo niko nasema hivi baba nchi yetu yone huruma. Eh, inakuwa sama jifu joko. Polisi jamani munisaidie. Banduku mutusaidie tunakufa tunaishi huku wewe tunaisha banduku polisi. Hey, zambe ni.
Huko ni.
Enda bingira bisanzaje. Jo. Njenye usura kubita ndazahe, ninda usura kubinguri ya kati jako.
Wana kumureba.
Kumbe ni mavoka. Mama, mienda kuzie mufuko wako yote. Mkumbe nilikuwa nisha kumbuka voka mungu.
Ngo kuzigura zose. Eh? Ubo nitu kibaye grenade.
Madame monista, mevle, masijue kama niseme nini.
Shafe. Ubona no wanyako na bacuru zo wanyamahanga bafeta kamari wanyi buko.
Vraiment sijyo kama mtanisamia eh. Munisaidie vraiment minjo nilibasema vraiment nilibapana pale kudwani. Ndio nilibapana shoba kakatala mwingie vraiment sijyo kama nilikuwa nishakuwa nini mukicho. Munisame.
Uratahura neza buremere bwize bintu bakoze. Ukabashira abantu ngo niwe binjize ibigwanisho iwanyi buko.
Ariko shofe ugatenjwa kubeshera umuntu ikintu cyana mukisha umutwe.
Vraiment munisame. Okay. Rudi basi pale kudwani kwenda mwambia kama minjo nilijidanganya kweli batafuka bana bapitisha mesi mimi na baloma mnisame
cyari kiganiro combo taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya Grand Lac
combo taxi ni buri wa gatandatu no buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio wa d'Amérique.
Akarinunga duce dusozira makuru n'ibiganiro twatwafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongeye bashikire kuri micro mari kumwe na Jules Diane ni nahazwe n'abategure nongera ndabashikiriza makuru kuri no mugoroba na makuru yegeranijwe na mgenzi wacu Nadia Taha twese ku izina rya bagenzi bacu tubike banuye twifuriza kwandanya muri ranyirwa mu byo muri mwo byose ahanje turaza kwa turi kumwe mu yandi makuru yo mu gitondo mu kurindira mubandanye kugira ijoro ryiza mu banye no mu byanyu.
Radio Ijya America yabayi ibiko cyacu. Radio Ijya America yabayi ibiko cyacu. Uguke igihugu cy'Uburundi yabayi ibiko cyacu. Ugutangi jambo ubanyagihugu yabaye isubizo cyacu. Yaratanze jambo abarundi turi ruhutsa mugushikiriza icyo tubona Amerika.
rya Amerika yabaye ikibizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye ikibizo cyacu mu gukerera igihugu cy'Uburundi yabaye ikibizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye ikibizo cyacu bakozi bakarorero bakarorero batanga makuru ahumure